radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, Madame Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya Jenoside amaze kwihana, inteko y'abacamanza baburanisha urubanza rwe, aravuga ko akurikije ibyemezo bamufatira bigaragaza ukubugama mu rubanza rwe. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urategura ingengo mari yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu ntambara zirwana n'inyeshyamba zigendera ku matwara ya Kisilamu muri Mozambique. Mu Burundi, leta iravuga ko ifite impungenge ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda.
Amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto abenegihugu bwabo gacusangana na kimije kubamarira, nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise kuwe inyuma izaje zivuye hanze mwarazipini izo z'amashyirahamwe. Amashyirahamwe yaguze ahereza abenegihugu. Mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza.
Ministre w'intebe Gervais Ndirakubuca mu nama yagiranye n'abayobozi banyuranye barimo n'abintara zose zigize u Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga rya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Reka makuru yacu tuyahere mu Burusiya, aho indege y'intambara yegukira ico gihugu yarayikorotse igwa mu icungano ry'igisagara citwa Yeyesk kiri mu buraruko bushira ubuseruko. Ho umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burusiya yatangaje ano makuru avuga ko iyo ndege yari mu myimenyerezo yadutsemwo umuriro bitaramenyekana icawuteye. Yari indege yo mu bwoko bwitwa SU-34 bombe iteri ibisasu vy'amabombe ku muvuduko wihuta nk'umuyaga. Ni imwe mu ndege Uburusiya bwahora bukoresha mu ntambara burimwo na Ukraine nk'uko umushikiranganji wo kwivuna abansi muri ico gihugu yabitangaje. Umutegetsi yemeje ko abari muri iyo ndege bose bashoboye kuyivamwo amahoro bakarokoka imbere y'uko isha igatukombera. Abategetsi b'igisagara cabereyemwo insanganya nabo bavuga ko umuriro n'ibisigarira vyayo vyaguye kuri kimwe mu magorofa arimwo amazu menshi yo kubamwo. Ntibaratangaza ariko ivyahononekariye igisagara ca Yeyesk. Iyo ndege yaguyemwo kiri ku nkengera y'ibivuko bitandukanye kikaba gihana urubibe na Ukraine kandi kigwiriyemwo amazu abamwo abantu bagizwe n'igice kinini c'abasirikare bakorera mu vy'indege. President w'Uburusiya akimenya no makuru yategetse ko abo vyega begeranya ivyo bikeka vyose kuco bacateye nsanganya bakabimuha. Iturokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters naryo rivuga ko umurwi w'igihugu jeje gupereza mu Burusiya uguriye amatohoza washize mu murwi w'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi. Ijwi ry'Amerika turabandanye n'amakuru yijya nino ku isi. Ishami mpuzamakungu ONU ryongeye kugabisha ko intambara iri mu buraruko bwa Ethiopia ishobora gukwega karambaraye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagabishije yumvikanisha ko amazi ariko ararenga inkombe kandi ko inzira ya gisirikare idashobora guheza amatati n'intambara muri Ethiopia. Guterres yagize ati ndugure twamugina ubwicanyi urugomo kubomagura inyubakwa n'amabarabara vyabaye indanse muri Ethiopia bibandanye gufata yindi ntera. Ingabo za Eritrea zibwirizwa kuva muri Tigray naye handi ho nta gahengwe kazopfa kabonetse. Guterres ayo majambo yabwiye amenyeshamakuru ku cicaro gikuru ca ONU muri leta ya New York. ONU ibitije ku munyamabanga mukuru wayo yahamagariye kandi amakungu kuja hamwe agatorera inyishu y'intambara ya Ethiopia. Iryo shamwe ryemereye umuryango umwe bwa Afrika imfashanyo zose uzokenera kugira ngo ico wisumuriro udahera abanyagihugu ba Ethiopia babayemwo uhere. Leta ya Ethiopia ejo kwa mbere yari yavuze yuko yiteguriye kuja mu biganiro umwe bwa Afrika guhamagaza abategetsi ba Tigray nabo bagira ko bemera ko umwe bwa Afrika bugashinga imisi yo gutanga gahengwe bazoyubahiriza atacamira. Ijwi ry'Amerika mu rurimi rw'igipersan rukoreshwa muri Irani ritangaza ko polisi y'ico gihugu yamijaguye amasasu mu banyororo bagerageza guhunga umucanwa mwinshi wadutse kwa gatandatu indwi heze mu ibohero rinini riri muri quartier twa Evin. Ibohero ryahiye n'iryo ripfungiwemo abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani n'abaharanira agateka kazi na muntu. Ijwi ry'Amerika muri Irani rivuga ko amakuru y'imfungwa zarashwe zigerageza guhunga umuriro riakesha masoko yaryo gyizeye hayo masoko akabandanya sigura ko abahitanye n'uwo muriro barenga kuri 8 batangajwe na Irani kandi ko ibitaro vyuzuye indembe ariko bigoye kwashika kuko polisi y'ico gihugu yaziriye amarembo hibuza aboza gutohoza ubutegetsi bwa Irani bwanse kugira ico buvuga kuri aya makuru yose n'ivyagirije vyose. Hagati aho umuryango umwe bwa Buraya wafatiye ibihano abategetsi ba Irani 11 barimwe umukuru wa polisi ijejwe ivy'imico n'umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru muri ico gihugu. Abo bose bagirizwa kuba baragize uruhara mu guhohotera abakoze imyerekano yamiriza urupfu rw'umuyabaga w'umwigeme Mahsa Amini w'imyaka 22 abaranira agateka kazina muntu n'umuryango wa nyakwigendera bemeza ko yazize ihohoterwa polisi yamukoreye muziza kutitwikira neza polisi ikavyamira kure mu gusigura ko atanurwara yigeze imurya.
Urakoze cyane ni nahazwe mukomeje kumva radio ijwi ry'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urategura ingengo y'imari yo gufasha ingabo z'u Rwanda zirimo zirwana n'inyeshyamba zigendera ku matwara ya Kisilamu mu ntara ya Cabo Delgado ikize cyane kuri petrol na gaz mu majyaruguru ya Mozambique. Temistoc Clementijima.
Imyivumbagatanyo y'abarwanyi b'umutwe witirira idini ya Kiyisilamu muri aka karere k'amajyaruguru ya Mozambique yatangiye mu mwaka w'2017 yahitanye abantu basaga 3,000 ndetse ikura mu byaba bakaba miliyoni. Iyi myivumbagatanyo yatumye kompanyi Total Energy SA y'Abafaransa ihagarika umushinga wayo wo gutunganyiriza gaze muri ako karere wari ufite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe iyo mirimo yabisubukuwe byahuburaye handi hantu ho gukura gaze muri iki gihe Uburusiya burimo guhagarika kugurisha gaze yabwo kuri uyu mugabane. Madame Nabila Masirari, umuvugizi w'uyu muryango ushinzwe politiki y'ubanyi n'amahanga n'umutekano, yemereye ikinyamakuru Bloomberg ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urimo kuganira ku buryo bwo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Icyakora yongeraho ati nta kindi nabivugaho kugeza igihe umwanzuro uzaba wamaze gufatwa. Icyakora abategetsi bo muri uyu muryango batifuje gutangazwa amazina babwiye Bloomberg ko ibiganiro mu banyamuryango kuri ubu bufasha bigeze kure kandi igitekerezo gishyigikiwe cyane n'ibihugu by'Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubutaliyani. Abo bategetsi bombi bavuze ko impamvu y'aya masezerano ihura neza n'icyifuzo cy'uwo muryango cyo gufasha umugabane wa Afurika kwishakamo ibisubizo ku bibazo uhura nabyo, ari nako bitanga amahoro n'umutekano kandi bikanawuha kugera ku bubiko bugari bwa gaze bwo ku nkombe za Mozambique. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, Madamu Yolande Makoro uyivugira yabwiye Bloomberg ko hari ubukangurambaga buhuriho n'u Rwanda na Mozambique hagamijwe gushaka ubufasha mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi gifasha ibikorwa by'amahoro mu rwego rwo guharanira ko ibyagezweho mu rugamba rwo kurwanya intagondwa bikomeza. Madamu Makoro yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bagera ku 2,000 birukanye intagondwa mu birindiro byazo bafasha abaturage kugaruka mu ngo zabo. Mu kwezi gushize umuryango w'umwe bw'Uburayi wemeye gutanga inkunga ingana na miliyoni 15 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni 14,600 z'amadolari y'Amerika ku mutwe w'ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo woherejwe muri Mozambique. Iyo nkunga yatanzwe binyuze mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi cyo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Impuguke mu mibanire y'ibihugu zisanga kubona inkunga y'ubumwe bw'Uburayi kw'ingabo z'u Rwanda bishobora kongerera Perezida Kagame kurushaho gushyigikirwa no kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga mu gihe arimo kwagurisha igisirikare cye gifite ku mugabane wa Afurika ngo gihinduke igisirikare kitabazwa mu gukemura ibibazo bihagaragara. Mu 2020, Perezida Kagame yohereje umutwe w'ingabo ibangi ho muri Repubulika ya Centrafrica gufasha kurinda leta yari yugarijwe n'inyeshyamba ndetse ari mu biganiro byo gutanga inkunga ya gisirikare ku gihugu cya Benin mu rugamba gihanganyemo n'imitwe yitirira idini ya Kiyisilamu. Raporo y'impuguke za Loni ishinja ingabo z'u Rwanda kwinjira mu ntara kivuye ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha ibikoresho no gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 washinzwe mu 2012 uvuga ko haranira inyungu z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo birego ari ku Rwanda rwagiye rubihakana.
Urakoze Temistocle Mutijima mu Rwanda. Madame Beatrice Munyenyezi amaze kwihana inteko y'abacamanza baburanisha urubanza rwe, aravuga ko akurikije ibyemezo bamufatira bigaragaza ukubogama. Umuhango nk'uwo iyo ubaye iburanisha rirasubikwa, president w'urukiko agasuzuma niba ubwo bwihane bufite ishingiro, yasanga bufite ishingiro iyo nteko igakurwaho, bwaba nta shingiro bufite inteko igakomeza imirimo yayo. Munyenyezi yihanye abacamanza nyuma yaho bafashe icyemezo cyo kongera gushyira urubanza rwe mu muhezo. Byari biteganjwe ko abatanga buhamya batanu ubushinjacyaha basigaye batangira ubuhamya mu ruhame. Byahindutse ku munota wa nyuma, aho umutangabuhamya wa gatandatu mu bari bagezweho bamushinja nawe asabye gutangira ubuhamya bwe mu muhezo. Nyuma yo kwiherera urukiko rwisumbuye rwa Huye rwanzuye ko uwo mutangabuhamya atangira ubuhamya mu muhezo, aratinya ko abavandimwe buregwa bashobora kuzamugirira nabi. Munyenyezi ibi byemezo by'inteko imuburanisha arabifata nko gukomeza kumukinisha aho kumuha ubutabera. Ushinjacyaha bumurega ibyaha bya jenoside n'ibyibashiye inyoko muntu buteka ko yakoreye mu mujyi wa Butare, ibyaha nyirubwite arabihakana. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi leta iravuga ko ifite impungenge ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda. Minisitiri w'intebe Gervais Ndirakubuca yabibwiye kuri uyu wa mbere abayobozi banyuranye barimo n'ab'intara zose zigize u Burundi. Nairobi eloje wirikaneza.
Iri nshuro ya kabiri umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakubuca ahura n'abakuru b'intara zose zigize u Burundi. Kuri uyu wa mbere bongeye guhurira ku murwa mukuru wa politika Gitega. Ibibazo bihanze igisata cy'uburimyi nizo byafashe umwanya muremure w'ibiganiro. Ibibazo birimo umwavu w'ikizungu udakwiye kandi utagera ku barimyi bose, imbuto zidogerwa n'abarimyi ko zidakwije ibyangombwa bigatuma umwimbu ubamuke cyane, hamwe n'amakenga ku nkurikizi. Asaba ku b'intara n'ibisata bitandukanye kutamubesha. Umushikiranganji wa mbere yerekanye impungenge afite ku bijanye n'imbuto zihabwa abarimyi bato bato. Gervais Ndirakubuca:
ndabaje kubera amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto bene gihugu bwabo gatusanga na kimije kubamarira, nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise kuwe inyuma izaje zivuye hanze mwarazipini. Izo z'amashyirahamwe amashyirahamwe yaguze ahereza bene gihugu, mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza.
Mu kigo kizabukije ari gutorokanya no kugwiza imbuto mu gihugu, bavuga ko atabushobora kubaca mu ryahumye. Uwagiserukiye muri iyo nama kuniko yabisiguye:
izabu gushika uno munsi nta mbuto iha amashyirahamwe kuko sifitejwe, izabu iha imbuto abagwiza mbuto. Mugabo birashika ko ayo mashyirahamwe ashobora kuba yaraguze imbuto zifise amamuko muri izabu. Hanyuma ku bijyanye n'icyizere nacyo, izabu kugira ngo imbuto zayo ndetse ku rubuga haba hakozwe ibintu byinshi, ubushakashatsi, amageragezwa mu ntara zitari nke, hagahamagarwa nabo mu bushikiranganji bakaziraba, tugashyika no ku rwego kuko zemezwa n'ikigo kibijejwe cya ONSSS bamaze kuraba neza yuko izo mbuto zirimwa zikimbuka zikaribwa zikaryoha. Amavariyete rero y'imbuto ntiyimbuka cyo kimwe.
Umukuru wa leta yanagarutse ku kindi kintu kimuraje ishinga ikena ry'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishyirahamwe Formeri korera mu Burundi. Yavuze atunga urutoki icegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe bari mu nyubako imwe Gitega.
Kaje mara bavuze ngo ateye ubusizi bugaragara uno munsi mucamuza guhindura imvugo mucamuza gufumbire bari bayiteranye. Ndazi ko ariko mucamuza kuvuga naho twaruka ngaha mwavuze ngo bateye mu butaka bugaragara kugira mutangire gukomplika ibintu. Twaje kugira dutore inyishu kandi dutore inyishu z'abarundi benshi. Da situasyo muitange uko imeze. Manyange namubonye yagarutse yongera tubeshe yongera tubwire ko afite amatone 17,000 atane 10,000 bafise. Manyange ugasura kutubesha uno munsi hoho tuva ngaha tukwikijije.
Energy de Manyange yegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI yijeje ko mu kiringo kitarenze indwi imwe igihugu cyose kizoba gifite n'ibiburi iburi ibice 70% by'ifumbire kenewe.
Aha ndashobora kwemanga yuko mu mpera z'iyi
indwi turimwo atantara izo munsi ya 70%. Cyo nyako umushikiranganje wa mbere turakibemereye ngaha irishengero ryose rikoranye ko tugiye koresha amaguru n'amaboko kugira ngo ntombere mu duhaye tuyishikeko. Twavuze yuko tutegerezwa gukora tukambara urwaga kugira ngo icyizere turabeko cyogaruka. Ariko naho nyene nyako umushikiranganje wa mbere hakagira ko duciramwo muzoca inkoni ngufi.
Mu minsi ishize bamwe mu barimyi baganije n'ijwi rya Amerika bemeje ko barishyuye amafaranga y'umwavu w'ikizungu kuva ku mpeshi iheze barorera mpera mbone
ryari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirava mu mahanga ntibakurikiza ikirangaminsi cy'indimo ntiduhomba ifumbire tubuze ifumbire igariko indimo zipfuye.
Twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe, none umunsi turacyarindiriye ifumbire twasabye ntiturayirosa. Murumva yuko iyo umuntu atarosa ifumbire n'umwimbo aba yiteze muke. Wari gutera ibiro bitanu dusanzwe kuratera ibiro bibiri cyangwa kiro kimwe n'inusu ntiboza na sezo a na sezo se tutarayironka. Benshi barase gusubira kwiyandikisha ku ifumbire ya sezo a kubera ni ya sezo se batayirosa. Twasaba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kijya kigofomu ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu.
None twebwe tureka kuronka gute kandi kwatanze avance tukongera tukakombora, none tureka kuronka gute sindi kuvugura ifumbire bampaye ubujeto umva bica bimbana ibibazo
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire ntacyizigiro mfise kuko nk'ubu hari hageze ko mvumbire.
Ibibazo by'uburimyi bya gishinga umushikiranganji wa mbere mu gihe uyu mwaka imvura yataze cyane mugihe gatatu gatangurana n'ukwezi kwa cyenda mu bisanzwe kugeza ubu imvura ntiyatasura. Ku munsi wa gatandatu no kuri w'Imana abategetsi bahamagariye abakuru b'amadini n'amashengero gushyira hamwe n'abo barongoye mu gusabira imvura Burundi. Umushikiranganji wa mbere yavuze ko Imana yabumvise yongera kati iby'ikirere ntawo byizera. Maze asaba umukuru w'ikigo kijejwe kuraba ivyerekeye ikirere gusigurura amatariki yibaza imvura izotasurirako nuko abona ibintu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ikigo gishinzwe gukinga ibiza no gutabara bo byagezeho kiravuga ko mu Burundi hiteguwe imvura nubwo bwose itaragwa hose ku buryo bumwe. Ikigo Ijebu kiravuga ko imvura izaba nkeya. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Anisette Nibaruta umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukinga ibiza.
Ubundi ikigerekerezo ry'umunani ukwezi kw'icyenda ikigo Ijebu cyaratanze ingene igicu kizaba cyifashe muri aya mezi yo kuva mu kw'icyenda gushika mu kw'12. Baratubwiye yuko imvura izoba ari nkenya ugereranije n'ingene yahora. Baraduhaye n'amatariki iyo mvura izoba yaguye, ariko kuri iyo ntegekanyo gihe y'ingene igicu kizoba cyifashe iminsi iriko irarenga mu bice bimwe bimwe ari nacyo gituma mubona ko hariho imvura itarakwira hose. Ariko ubu turiko turavugana guhera ejo n'uno munsi yaguye mu bice bitari bike by'igihugu no mu gisagara cya Bujumbura yaguye ku muhingamo uno munsi wa mbere tariki 17 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2022. Mugabo kubona rero imvura ibaye nkenya bica bituma umwimbu uba muke hanyuma hagatera inzara kuko haca haba uruzuba. Ijebu rero yaratubwiye yuko imvura izoziteze kandi izohera kare, ni ukuvuga yuko umwanya imvura izogwa zoba ari mutonya. Abantu rero tubahimiriza cyane cyane guca barima ahakira kabombera nko mu myonga na cyane cyane no gutera ibiterwa byimbuka kare n'ibirinda uruzuba. Ariko bohumura kubera yuko imvura iratanguye kugwa twizere yuko izoza ari imvura nziza, ariko baratubareye yuko atazoba ari umurengera azoba ari imvura igereranye igereranije n'ingene yahora kandi igiye kuba nkeya ico twita mu gifaransa precipitation normale à tendance déficitaire.
Uganyu rero nkuko mujejwe ugo rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo byashyizwe muravuze ko ikigo Ijebu cavuze ko izoba igereranye kandi zomara igihe gito. Ntimwiteze rero ko hazoba nkisegenya bigacisha mukwera irihindagurika ry'ibihe, nico nashaka ndababaze. Mu gihe cy'irihindagurika ry'ibihe imvura irashobora kubura yaza ikaza ari nyinshi ari segenya, mwahumuriza abarundi rero ko atasegenya izoza yitwa go iguye kugira ifashe abo barimyi ishobora kuza ari segenya ikonona n'ivyo vyimbugo.
Iyo ikigo Ijebu batubareye yuko imvura azoba ari imvura nziza ariko igiye kuba nkenya ugereranije n'ingene yahoriza, si ukuvuga yuko ivyo none karavyo vyo bibura harahigwa ku umunsi umwe ikonona ibintu naho rero igwa ikaba nkenya naho nyene akagira ivyononekara cyane cyane umwimbu kabumuke twebwe rero mu rwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza no gutabaraho byashikiye twama twiteguye iyo batubariye ingene igisho kizoba kimeze cyatumenya ingene duhinyanyura ya nteguro yo guhangana n'ibiza n'isibe twita plan de contingence iyo plan de contingence ni integuro yo gushobora guhangana n'ibiza n'isibe tuyifise ku rwego rw'igihugu tuyifise ku rwego rw'intara tuyifise no ku rwego rw'amakomine ankubu rero twitegurira kuzokwakira imvura nkenya ariko kandi tutibagiye nuko imvura ishobora kuza ari nyinshi mu bice bimwe bimwe kukira ashobora kurindimuka umunsi umwe ariko baratubwiye ko imvura izoba nkenya uko bo batubwira imvura iri ku mezi mugabo ku munsi baraje barayikurikira ariko harabamwe nk'umunsi umwe cyangwa ibiri imvura ikagwa ari nyinshi igihe ije ari nyinshi rero niho dushatukunda kuronka imyuzurire rero twama twiteguriye igihe hoza iki cyangwa kiriye twebwe ntangoro twa dufise kandi turafise ingene dutegura bene igihugu kugira ngo nabo bame biteguye hamwe hashitse umwunzurira bamenye ingene bifata naho nyene hagize izuba rikaka cyane bamenye ico bokora
ihindagurika ry' ibihe n'igibazo gikomeye cyane mu gihe amakungu yiteguriye kugira inama mu bihugu cya Misiri mu mezi ari imbere ku bwanyu murafise ubwo buryo buhagije bwo guhangana mwariko murabivuga ko buriho ariko mubona buhagije kuko abitegereza ibintu abahinga baravuga ko iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kizoguma gikomera ku iminsi igenda itera imbere n'imyaka murabona ko muzaba mwiteguye mu buryo buhagije no gufasha mu guhimiriza aba banyagihugu mwariko muravuga muri make cyane
muri make uburyo sinovuga yuko buhagije ariko leta y'u Burundi yafashe ihindagurika ry'ibihe n'ibiza bikomoka ko yabifashe nk'ama kandi bikaba biri no muri wa mugambi w'iterambere ry'igihugu twita plan national de development turiko turashyira mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'indwi rero nasiyozi ni yari yarahamihimirije amareta yuko bategekanya uburyo bwo gushobora guhangana n'ibiza n'isibe ari nacyo gituma leta y'u Burundi yashyizeho ikigega cyo guhangana n'ibiza n'isibe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko iki kigega nticyari bwaronswe uburyo ari nacyo gituma dukorana n'abo twita aba partenaire de development turacyakoresha rero uburyo duhabwa nabo tukagira imigambi igushobora kwitegura no guhangana n'ibiza n'isibe turakorana na za PNUD na za OIM n'ayandi mashyirahamwe nka za Oxfam n'abandi
murakoze cyane
nanjye
turacyari mu Burundi mazutu nda lisansi byongiye kuboneka abatwara abagenzi barashima ko batagitora imirongo ku mastasiyo bategereje kuyibona ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Venda yishimiye
haraheze igihe kitari gito mu Burundi harangwa ibura ry'igitoro mu bice byose bigize igihugu aho ubuzima bwarushijeho kuzimba ku banyagihugu bose gusa kuri ubu abashoferi bakorera mu gisagara cya Bujumbura bunguruza abantu n'ibintu bamenyesheje Ijwi ry'Amerika kubara gahengwe kuko batagitondera igitoro guhera mu duheze aho bamenyesheje ko aho bashitse hose bakironka
turashima rwose kuko mu gihe cy'ikenagiye ibitoro twari duhangayitse rwose kandi n'abantu babona ko bari bahangayitse cyane bararuha batondeye amabisi na twebwe nyine ubwacu byaraduhangayikisha turiko turarara kuri sitasiyo ubungubu turashima uko bimeze
kuko ni sawa mbona muri ino minsi aho ushitse baguha kweri ata abantu benshi bari unyoye camake yo nkubona rinaci handi mbona ni sawa
icizere cyo gusubira kuronka igitoro byibuze mu munsi umwe mu Burundi ngo cyari carayoyo te nkuko abo bashoferi babandanya babivuga ko ari igitangaza kuri bo
senga njewe ndiko ndaraba nje ndafite icyizere kuko Jeffrey Marek ntari nibaza ko cyosubira kuba sinashobora kareshe nyumvira ko nongera ahantu ngeze ku mugoroba nacura akajyama ngashaka kuri station nkanwesha ibitoro sinimvira ko ibyo byosubira kuba urenda afite icyizere
no mu ntara ya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki abasanzwe bakoresha imodoka zunguruza abantu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barashima iryo boneka ry'igitoro kuko aho bahora batwarira umuntu amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ubu yasubiye hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi na bibiri kandi aho bashitse bakaba bashobora kukironka
aho bahinduriye ibintu kweri ubu tubona ari sawa nta kibazo na kimwe dufite cy'igitoro aho dushyitse hose turanywesha nta ngorane n'imwe kweri ubu bimeze neza icyo gihe byari bigoye kubera igitoro nticyaboneka ku isasi warahatona nk'ibi yose igahera n'iyindi igahera ugavugurisha magendo madugurisha magendo n'icyo byacyo ariko nanigena ukidandaza kuba cyuko gerageza kuzimba abakiriye uvuga kuva ngaha gushika mu kayoboro twarihisha ibihumbi mirongo ibiri cyangwa tukarihisha yarenga gushika imakamba ubwo bahitoro kibonekeye akabiri n'ikeza nta mukiriya yidoga kweri
abanyagihugu nabo basanzwe bakoresha uburyo bwo kwiyunguruza bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko uburyo bwo kwiyunguruza ubu bworoshye ugereranije no mu minsi iheze imirongo yahora yibonekeza mu bituro by'amabisi amasaha yose mu bice by'igisagara cya Bujumbura yaragabanutse nk'uko babisigura
koni urabye ku mastasho atandukanye aho ciye urabona ko gitoro kihari y'abamazutu y'abayisanse no ngaha amabisi abantu barabaringuruza bitabagoye uretse gusa ko iyo hageze ku mugoroba kubera abantu batahira rimwe bishika imobisi zikamera nka ukumenga zirikase kubera abantu batahira rimwe ari benshi abantu bagaca babanza kurindira kubera umwanya uko bisi zibanza gufata umwanya wo gushikana abantu zikongera zikagaruka
ibiciro by'ibiribwa bitandukanye byaradugijwe n'abadandaza ewe nibura gigitoro abo banyagihugu basabye leta kuyogira icikora kuri ibyo nabyo bigasubira ku murongo
bifunguka byashye bibingorane
akamutsotera leta kubijanye n'ivyo nuko yoraba bishoboka igakurikirana ibintu jane n'iduga y'ibiciro ku bintu cyane cyane by'ibifungurwa kubera ibifungurwa byaraduzibe yaho ibitoro bya Kenya karaba ko ibiciro bishobora gupunguka ku bintu bijanye n'ibifungurwa ko navyo nyene biri mu bintu zimbisha ubuzima
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji bw'ubudandaji ari nabo bafise uburenganzira bwo kuduza canke kumanura ibiciro ngo tubabaze ico bagiye gukora kuri ibyo bidandazwa byari byaradugijwe kubera ibura ry'igitoro ariko twabakenye gushika ubwo twatunganyiye inkuru iboneka ry'igitoro mu Burundi rije nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hari akagwi k'abantu bari mu nzego zo hejuru katumye habaho ikena ry'igitoro aho yaciye amenyesha ko agiye kubyikurikiranira ico gihe akaba yaciye ahindura bamwe mu bari bagize guverinema y'u Burundi barimo n'umushikiranganji wa mbere kuri ubu mu Burundi igitoro kikaba kiriko kiratangwa n'ikigoreji dezo hamwe n'ishirahamwe Interpetrol Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Ikigali
mu burasirazuba bwa Republika ya Demokrasi ya Congo impunzi z'abarundi barenga 600 bari mu nkambi ya gateganyo ya Munge Munge bimuriye mu yindi nkambi iri ahitwa Mulungwe hombi ni mu ntara ya Kivu yepfo uvira Vedaste Ngabo
izi impunzi z'abarundi zari zimaze umwaka urenga ziba mu nkambi ya gateganyo ya Munge Munge iri mu mujyi wa Baraka zivuga iko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba seri na leta ya Kongo yazimuriye mu nkambi ya Mulongwe kuko zari zugarijwe n'ubuzima bubi
twajya rimwe ku munsi nizo njya mu kuzijya tukazijya nka saa cyenda kwanzira mu gatondo tukava mu gatondo tutariye makinjya tukazijya isaha cyenda tumaze kuzijya isaha cyenda rero baca turarira ibyo nyene tugasubira kuronka izindi njya zihiye kandi isaha cyenda z'undi munsi uyo no mubabaro twatuhabayeho mugabo turashima ko mutamawiro yabibonye ko yodukura makija tugwa katuzana ngaha tumaze gushika ngaha rero twaranezerewe tumaze kumva yuko tugomba kuzanwa ngaha twanezerewe tuvuga ati Imana ishime ko tugiye turabe ko tworohera ko amafomu tuve ngaha ahantu n'ubw'inzara yuko makwikira ngaha
izi mpunzi z'abarundi zimuriwe muri inkambi ya Mulongwe zivuga yuko nubwo ziri guhabwa ibifungurwa zifite n'ikibazo cyo kutagira uburaro bushemeye aho bazihitije mu bihangare bya 11 ndetse n'icya 12 mbona buca mari n'Uwimana Emily ni bamwe mu bajanywe mu nkambi ya Mulongwe
none ko mwavuze ko muduke muri akeyi kuko tuzi umuntu avuye muri akeyi kabagiye mu bundi buzima bushasha ubwo buzima bushasha rero butwagiyemo lakini duvuze cyo koma lakini duvuze cyo gutekamo no kubyama tujyama mu ivu nitugira icyo tujyama ko kandi ukeneye icyo mwadufasha rwose
icyo dusaba ni uko baza kuduha ibyago byo amadushe amatoilette saba kandi ko twahora tubona amazi yo kunywa kuko amazi turabona ari imbogamizi kuyabona
gusa zimwe mu mpunzi zisanzwe muri inkambi ya Mulongwe ziri gufasha impunzi zavuye mu nkambi ya Munge Munge ibikoresho byo gutekamo
ebwe rero tubonye ko harimo imiryango yacu benshi ari bene wacu noneho abarundi twese turi bene wacu twaje tubafasha turabaha ibi byombo byo mu nzu amasafuriya turabaha ku masafuriya nka jewe nasanze harimo mwene wabo n'umudamu wanje naciye ndamuha amasafuriya abiri manini manini n'andi abiri mato mato ndamuha n'isahani zine ndamuha n'amabido abiri hamasijewe gusa hariho nabandi benshi bagiye babaha amabido bakabaha amasafuriya bakabaha amasahani bakabaha imisegetera bari basanzwe bafise kugira ngo byorohe baryame neza
ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye aseri ariko ntijyababona kuri telefone zabo mu cumweru gishize mu kiganiro umuyobozi wa aseri mu ntara ya Kivu yepfo yagiranye n'abamenyeshamo kuri muri Uvira yavuze ko bazimurira impunzi 867 mu nkambi ya Mulongwe zirimo 600 zari zisanzwe mu nkambi y'agateganyo Munge Munge nawe zirenga 100 bakazazivana mu nkambi y'agateganyo ya Kavimbira inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi ibamo impunzi z'abarundi zirenga 5,600 Bedasengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubidi ya baro wamfashije kubagezaho. Tubashimiye kuba mutega amatwi buri munsi ijwi rya Amerika. Dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ijisho rya mukuru ntirizinduka riba rigiye kureba. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.